uhawe kaze mkiganiro nyigisho za Bibiliya. Muri kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya ijambo ry'Imana tukanimbura insiguro yavyo. Ni kiganiro gitanyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe ugira icyo ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe.
Bakunzi b'ikiganiro inyigisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudy Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Ndabibutsa ko mu kiganiro cacu giheruka twashimikiye ku cete candikiwe ishengero ry'Itwatira. Twarumvise yuko ishengero ry'Itwatira ryari rifise ishusho y'ishengero ry'Ikiroma nk'uko rimeze n'uyu munsi. Mbere twarumvise ko ari ishengero ry'irata ukumata mu vya kera vyaba bibi vyaba vyiza ntirihinduke. Ishengero ryari ryuzuyemwo abantu benshi cane batara abakristo b'ukuri. Ivyo ubukristo byari bisukiranye n'ivyo bupfumu. Inyigisho zizimiza zari nyinshi kandi ishengero ryarazakiriye zirubakirako. Abakristo b'ukuri bari bake cane kandi bari mu ngorane nyinshi. Umwami Yesu rero yabasaba kumira ku ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kunesha intambara zo mu isi barimwo. Twariweje kandi intango y'icete kandi ku ishengero ry'i Sarudi. Iyo shengero ry'i Sarudi ni shusho y'ishengero ry'abaporoti mu isi. Yesu arabwira ishengero ry'i Sarudi ko rikwiye kuba maso rikihana. Kandi ubwo nibwo butumwa bukwiye ku mashengero yose yizera Kristo ngo abe maso yitege kugaruka kwiwe yejejwe atunganye. Mu kiganiro cacu cy'uyu munsi rero tugiye kubandanya kuraba ibyanditswe muri ico cete candikiwe ishengero ry'i Sarudi mu majambo tugiye kwigishanya ko akaba araya tubona mu gitabo cy'ivyagiciro Yohana igice ca gatatu. Tuza guhera nyene ku murongo wa gatatu tubandanye tugeze no ku murongo w'indwi.
Transworld Radio, Zambiana, Usemera, Zambiana, Usemera. Zambiana, usemera, imani haki chuba hilo. Zambiana, usemera, imani haki chuba hilo.
Zambiana, 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 Zambiana,
mwese abateze amatwi iganiro cyacu cy'ijoro za Bibiliya. Turabire hamwe amajambo y'Imana yanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya gatatu. Dusome uyu murongo wa gatatu nyene aravuga ngo: Nibibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso, nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Dusomye ngo: Nibibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Njuti yanje mugenzi wumvise ijambo ry'Imana, hanyuma uyu munsi wewe ukaba warasubiye inyuma, waravuye mu byo wari waramenye n'ibyo wari warakiriye. Ijambo ry'Imana rikubwira ngo niwibuke. Kwibuka ikintu nukongera ukaza n'ibyiyumviro ku byo wari urimwo n'ibyo wakora n'ibyo wamenye. Bibiliya ivuze ngo niwibuke rero ingene wakiriye, kandi niwibuke ingene wari warumvise byinshi, hanyuma uvyitondere mugenzi wihane. Aba bantu b'Isarudi babwiye kwitondera ivyo bintu kuko bari begereje gupfa. Muri iki gihe tugezemwo, ishengero ry'abaporoti mwisi usanga ryaramaze guta akaranga ko kurongorwa na mpemu yera, kandi ryari ryatanguye neza. Niko nawe uyu munsi usa n'ukumeze. Abatari bake usanga batacitaho ijambo ry'Imana, maze rikagira ikibanza gito cane mu bugingo bwabo. Mbere hari n'abatacizera yuko umuntu atindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Basigaye rero bivugira ko umuntu akwiye gukora ibikorwa byiza kugira ngo akizwe. Kubona rero ishengero ry'abaporoti risigaye rihagaze mu kwizera kutariko, byerekana ko ritakiri rizima. Imana igufashe mugenzi, nimba nawe wowe umeze nk'uko. Turasoma kandi mu majambo twabonye ngo: rero nutaba amaso, nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Munyuma ishengero ry'Isarudi ryahavuye ryubigwa inshuro zibiri zose, risamburanwa n'igisagara gitewe n'abansi. Ivyo vyose rero vyatangura mu gihe abateramyi baba bagiye kwiryamira, kandi abaterama uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga n'abakristo basenga mu kwino mu mpwemu bakamenya ibihe barimwo, kandi bakamenya n'ico Imana ibivugako. Uko ishengero ry'Isarudi ryubiriwe rigasamburwa mu gihe ritari ryiteze, niko tutazi igihe umwami Yesu azogarukira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo: ko mutazi umunsi cyangwa isaha mwami mwiteguye. Yesu abwira ishengero ry'Isarudi mu majambo dusoma ku murongo wa kane mu gice cya gatatu: ariko ufise amazina makeya y'ab'Isarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Imana ishimwe. Biragaragara yuko abantu batiyanduje bejejwe batunganye bazogendana na Yesu kuko bizaba bibabereye. Ngaha twumvise rero ngo ufise amazina makeya. Uko niko Yesu yabwishe ngo by'Isarudi. Eka no mutumwa bwiziho banditswe na Luka igice cya 12 ku murongo wa 32, Yesu abwira ishengero ryiwe ati: yemwe mwa busho buto. Ishengero rero ry'Isarudi harimwo bake cane bemeye kuba abagororotsi, bakitandukanya n'imigenzo y'abanyedini inyuranye na Bibiliya. N'uyu munsi mu ishengero ry'abaporoti urasanga harimwo abahagaze neza mu ijambo ry'Imana, bakanka icaha, bakirinda kwiyandurisha iby'umubiri byose. Hari abaporoti rero babaye abahizi ngaho hambere mu gushingira intaho kuri ku ijambo ry'Imana, naho atari benshi. Abakuru muri abo bose bavugwa cyane cyane n'uyu yitwa Martin Luther na Yohana Calvin. Hari na Yohana Knox, umuntu w'Imana akomeye yakoreye byinshi igice cyo mu buraruko bw'igihugu cy'Ubwongereza ahitwa muri Ecosse. Mu nyuma rero habayeho John Bunyan, umuntu w'Imana akomeye wo mu ishengero ry'Ababatiste, ariwe ndetse yanditse igitabo cy'ingenzi kandi gifasha benshi mu bukristo bwabo iyo bagisoma. Burya rero icyo gitabo yacanditse ahereye ku kubaho kwiwe, ashinga intaha ingene Imana yamukuye mu byaha mu buryo yitangaza. Uwundi tutokwibagira ni uwitwa John Wesley, watanguje ishengero ry'Abametodiste. Uwo muntu rero Imana imaze kumukiza yamukoresheje ibihambaye, kugezaho n'abanyabwenge bo mu isi bemeza yuko ariwe yabujije ko igihugu cy'Ubwongereza kigwa mu kaga canke mu isanganya igihugu cyo mu Bufaransa caguyemwo mu mwaka w'amajana indwi na 1789 muri bimwe twita mu rurimi rw'ijitsi Revolution Française. Bose rero baremeza yuko ivyiza yakoreye ubwongereza atawundi mwongereza numwe yigeza bikora. Nawe rero yabikoze gutyo kuko yarari mu muhemu w'Imana kandi yishimikije ijambo ry'Imana. Eka no mwishengero rya Katolika harabayemo abantu b'Imana babagira neza bakomeye, naho iryo shengero ryari rifise ivyo ryigisha vyinshi binyuranye na Bibiliya. Ijo twomenya rero nuko n'uyu munsi abantu b'Imana bariho ariko ni bake cane. Sinzi mugenzi ko woba muri abo bake. Ese icompa ukitwararika nawe kuvugwa yuko uri muri abo. Dushishikaye gusoma amajambo y'Imana mu gitabo cy'Ivyishyo ya Yohana 3:15 havuga ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Imana ishimwe. Unesha ntabishobozwa n'ubwenge bwiwe canke inkomezi ziwe, ariko abishobozwa nuko aronse ububasha bw'amaraso ya Kristo. Njuti yanjye mugenzi, uko vyo babiri kose, nimba wifuza kunesha niwegera amaraso ya Yesu Kristo uhari gutunganywe, hanyuma uhabwe ububasha bwa mwemu yera uzugwa n'intambara nziza y'abizera. Uyu murongo wa gatanu dusomye urangizwa n'amajambo atoroshe gutahura avuga ngo kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Turavye neza muri Bibiliya dusanga hari ibitabo bibiri gusa bidondora icitwa uruvyaro. Ubwa mbere tubibona mu gitabo c'Itanguriro igice ca 5 here ku murongo wa mbere. Tuhabona ko havugwa ivy'uruvyaro rwa Adamu. Burya natwe twese turimwo muri ico gitabo, mugabo ico ni gitabo c'urupfu. Ubwa kabiri tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 1 ku murongo wa mbere, aho tubona ivy'uruvyaro rwa basekuruza ba Yesu Kristo. Ico gitabo naco nyene kiravuga ko abizera Yesu Kristo barimwo mu gihe bemeye kumugumako kugeza ku iherezo. Njuti yanjye mugenzi, nawe niwizera Yesu Kristo kandi ukihangana kugeza ku iherezo uzobunesheje. Izina ryawe rero ntirizoheza ngo risibanganywe mu gitabo cy'ubugingo, kandi rizokwibukwa rivugwe imbere ya Data Imana n'imbere y'abamarayika biwe. Mbega umunezero wongana gute umuntu yumvise izina ryiwe rivuzwe imbere y'Imana n'abamarayika biwe.
Samirana, 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 usemera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemera Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera.
Dushishikaye gusoma amajambo y'Imana mu gitabo cy'Ivyahishuro ya Yohana 3:16 naho havuga ngo uri n'ugutwi niyumva ico mwema abwira amashengero. Ni ukuvuga uri n'ugutwi gukeneye kumva no kumvira ijwi rya mwemu yera rivugira muri aya majambo nkubwira mugenzi kandi bikavugwa mu ijambo ry'Imana niyumve unesha alindirijwe kuzohamagagwa izina ryiwe imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika ntirizosibanganywa ukundi kandi azoragwa ubugingo budashira. Mu kurangiza kino kiganiro nagomba tubanze kumve ivyerekeye ikindi cete Yohana yanditse atumwe na Yesu nkuko mwe mu Imana yabivuze abivugisha marayika. Ico cete rero nico candikiwe ishengero y'i Philadelphia. Ishengero y'i Philadelphia ni ishusho y'ishengero ririmwo ico twokwita ikanguro mwisi. Ni ishengero ryo mu misi ishira ukugaruka kwa Kristo. Ivyanditswe muri kino cete vyerekana yuko ari ishengero rishimikira ku gaciro k'ijambo ry'Imana. Uyu munsi usanga hari abantu benshi haba mu baporoti canke mu bakatolika bafite inzara n'inyota y'ukumva no gutahura ijambo ry'Imana. Ivy'iki gihe rero tugezemwo bifise insiguro mu ishengero rya Philadelphia. Igisagara ca Philadelphia kiri mu gihugu ca Turukiya nk'uko bibi nk'uko bizwi ku bagiye mu ishure bakaraba ku karatandoro n'abihugu kandi kiri nko ku birometero 200 uvuye ku nkengera y'ikiyaga ca Mediterane. Mu gihe rero c'intumwa za Yesu aho hantu hari munsi y'ubutegetsi bw'Abagiriki kandi havugwa ururimi rw'Ikigiriki gusa. Ico gisagara cari cubatswe hirya gatoya kure y'ikiyaga kugira ngo kibe nk'igisagara cy'inkinzo yo gukingira ibisagara bikuru bikuru vya Efeso, Perugamo na Simuruna. Igisagara ca Philadelphia kira hantu harimwe ibintu byose bishoboka kandi hamera cane. Kuva na kera rero hamye ari ahantu harimwa inzabibu ndetse nyinshi kandi bigatuma bagana imvinyu nyinshi cane. Nico gituma n'ibiceri vy'amahera yabo vyaba biriko ishusho y'umutwe w'ikigirwamana Bacchus citiriwe inzoga. Izina ry'igisagara Philadelphia ryaje rivuye ku rukundo umwami waho yitwa Atarus wa kabiri yakunda mwene nyina Eumenes yatwara i Perugamo. Urukundo rero Atarus yakunda mwene nyina rwari rwinshi cyane kugezaho aca yita aho hantu ngo igisagara cy'urukundo rw'abavukana. Ugutigita kw'isi canke nyamugigima guhambaye kwadutse mu mwaka wa 17 inyuma ya Yesu Kristo kwatumye igisagara ca Philadelphia gisambuka cose gisigara n'amasakamburira. Uko gutigita kw'isi kwasambuye n'igisagara ca Sarudi hamwe n'ibindi bisagara byose byo muri ako karere. Umwami rero Kaisari Tiberio yatwara ico gihe yaciye buno nyene asohora amahera menshi cane yo gusubira kubaka ivyo bisagara byose. Vyaciye bisubira kubakwa birahagurutswa mu kanya isase. Ishengero rya Philadelphia nta na kimwe Yesu yavuze ko arigayako. None ivyo vyoba vyavuye kuki? Kuko ryari ryubakiye ku ijambo ry'Imana. Twokwibuka ko n'ishengero ry'Isimuruna ataco Yesu yavuze ko arigayako. Kandi uravye ayo mashengero ko arabiri Yesu yavuze ko ataco agayako usanga kugeza uyu munsi ibisagara yarimwo bikiriho naho yoyo yazimanganye. Muri ako karere ka Philadelphia hiciwe abakristo benshi cane muri iyo myaka yo hambere, ariko n'uyu munsi niho hakira abakristo bake bake muri ivyo bisagara. Mugabo n'ubu barahamwa maze bigatuma baza barinyegeza. Ishengero ry'i Philadelphia rero ryarabayeho kugeza mu kinjana ca 13. Ryari ahantu heza kandi kubera ko ryashimikira ku kwigisha ijambo ry'Imana ryatumye intumwa nyinshi zo kurikwiza irya n'ino mu mpande zose z'isi.
Kiza, come on, Yesu Kristo.
Inyuma yiyo ntangamarara ijanye n'ishengero rya Philadelphia reka dusome amajambo y'Imana yanditswe mu gitabo cy'Ishusho ya Yohana 3:7 avuga ngo wandikira umumarayika w'ishengero rya Philadelphia utuwera uwukuri uwufise urupfunguruzo rwa Dawidi uwugurura ntihagira uwugara kandi uwugara ntihagira uwugurura aravuga ibi hano twumvise ngo uwera uwukuri uwufise urupfunguruzo rwa Dawidi uwugurura ntihagira uwugara kandi uwugara ntihagira uwugurura avuga ibi aya majambo arerekana yuko Yesu yabibukije ko ari we nyene ari uwera yavutse ari uwera yari uwera igihe yapfa yari uwera igihe yazuka n'uyu munsi n'uwera ahari nk'umuherezi mukuru iburyo bwa data njuti mugenzi unyumviriza inkuru nkubwira za Yesu Kristo ni Yesu wera uwugororotse Imana ihoraho nye n'inkomezi n'ububasha bwose. Yarabibukije kandi ko ari we yitwa uwukuri nk'uko dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana 14 ku murongo wa 6 ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo ni uwukuri kandi imanza zoca ni izukuri kandi byavuga ni ivyukuri. Irindi jambo twabonye ni rivuga ngo uwufise urupfunguzo rwa Dawidi no kuvuga uwuzoragwa ingoma ya Dawidi akaganza isi yose ni wa wundi nyene dusoma mu tumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca mbere ku 32 na 33 haravuga ngo azoba mukuru azokwitwa umwana w'isumba byose kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami bwa sekuruza Dawidi ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo Imana ishimwe uyu nyene niwe Yesu Kristo uzo kwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi mu gihe cy'ubwami bwiwe bw'imyaka 1000 ariko uyu munsi yicaye iburyo bwa data wo mu ijuru arindiriye igihe abansi biwe rero bazosibangirwa munsi birenge byiwe hanyuma yicare ku ntebe yiwe y'inganji kandi uwo niwe yugurura rero ntihagira uwugara niwe yugara ntihagira uwugurura no kuvuga ni nye n'ububasha niwe ashoboye kuvuga bikaba ni washoboye kugara umuntu ntiyugurure njuti yanjye mugenzi uyu Yesu niwe nkubwira uyu Yesu niwe nkumenyesha kandi Yesu ni wagukunda ashoboye ivyo vyose mugenzi wumva kino kiganiro urumvise ico Yesu agomba kwishengero ryiwe no kuvuga yuko agomba ko bubaka ku rutare mu kurongorwa n'ijambo ry'Imana nawe ni wubake kuri urwo rutare umwizere umugumye ushira umutima ku ijambo ry'Imana mu minsi yose y'ikubaho kwawe werekeza amaso yawe kuri Yesu umwami w'abami mu gihe cy'ibibazo n'ingorane umuhamagare kuko we yugaye nta wugara kandi yuguruye nta wugurura Yesu akugirire neza umwizigire umenye ko afise ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwiwe agufise kw'insinzi yose inganji ukumenya ashoboye byose kuri wewe mbega wewe umutima wawe umeze gute imbere yiwe none weho umuvuga kwiki mbega umuvuga kushaka ko yoba muri wewe canke umutera bitugu ndakugira inama niwemere Yesu abane nawe numukiza numwami mwiza agufitiye amabango y'igitangaza yipfuza ko womenya kandi agufitiye ivyagusezeraniye bikwiye kuba ivyo gufasha ubugingo bwawe Naya majambo mugenzi no kubwira mu kiganiro cyacu uyu munsi we wayumvise kandi ugatega amatwi ukumva ko ukwiye gukora icyo mwe mu Imana kubwira Yesu agufashe ngiye kurangiza n'amasengesho ahuri witegure umutima wawe wugurire Kristo ashoboye umubwire ibyo byose bikuremereye nibikubabaza hanyuma uti mwami we ushoboye nunyakirire nuko dusenga imana uce bugufahuri unamika amaso yawe imbere y'imana nimba bishoboka canke upfukame nimba bishobora ariko kuri kose wugura umutima wawe mwami Yesu Kristo turagushimye kuri uwo kwizigira turagukengurukiye ko muri wewe hari ubasha bwose hari inganji zose urashoboye mwami kugirira neza umuntu mu buryo bwose ndakweretse aba bantu abakobwa n'abahungu abatama n'abatamakazi imisore n'inkumi uko bari imana imbere yawe n'imitima yabo yuguruye gendera ubugingo bw'umuntu wese vugana nawe mana vuga amahoro vuga imbabazi girira neza imitima ubahe kumva muri bo mana bahariwe kuko bihanye ubambika ubushobozi wambika imvune z'ugororoka ubakure mwami ku rubanza ufute amazina yabo mu gitabo cy'urubanza ubandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo kandi mana amazina yabo ntaza futwe ukundi areka zaboneka sometswe imbere y'Imana n'abamarayika kugira ngo bahamagagwe kwinjira mu bwami bw'ijuru urakoze Yesu kumvise gusenga kwanje kandi ko wakiri ukwizera kwabo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen kiganiro cyacu cino munsi yarukiye ngaha naho ubutaha Yesu abahezagire.
Wakoze kumviriza ikigwa cy'ijambo ry'Imana cuno munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya cyangwa ukabiguhega ku rubuga rwa interinete http://www.tb.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri yindwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera kuri kiri tarike kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditse ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza twandikire kuri email tweburundi@gmail.com. Facebook ni tweburundi. Inomero ya WhatsApp ni 68 88 31 2. Asanga wifuza gushigikira kino kiganiro rungika intererano yawe ukoresheje umuhora wa Rimikash. Inomero ni 68 88 31 2. Canke Eko Cash ni 76 42 97. Ushobora no kutwakura kuri 22 24 26 57 57 canke kuri 79 74 19 93 canke udusanga aho dukorera I Bujumbura muri Rohero ya mbere kwibarabara gitiriwe Ubufaransa nimero 1 hambavu y'ishengero Anglikane aryo Katedrale Sainte Trinite. Imana iguhezagire kwa twumvirije kandi igufashe gutahura iri jambo ryayo.